Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ikaze ni gwanyu mwebwe mwahisemwe ibiganiro vya Radio Indundi Culture tubaye ikaze muri aya makuru mu rurimi rwe Kirundi ahagaza hanini kuri ibikuru bikuru. Amafaranga y'amarundi muri iki gihe abandanya kugabanura agaciro ku banyagihugu bayasumisha ku masoko aho ni nko muri zone Nyabiraba komine Gwibaga intara ya Bujumbura abaho bavuga ko biriko bituma bananirwa gutunga imiryango. Ukubura akazu ka sugumwe n'amazi meza ni bimwe mu biteye impungenge abarobyi bakorera ku mweha wa Gitaza komine Muhoti intara ya Bujumbura ubisaba ko bikora ku tuzu twa sugumwe tw'isoko ya Gitaza naho bakabanza kurishwa amafaranga 500. Ishirahamwe Paseme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ribona ko leta yotegekanya amafaranga yokoreshwa mu kuzimya imiriro ribishikirije inyuma yaho hagize iminsi haja haribonekeza imiriro itera amasoko mu bice bitandukanye by'igihugu rikabona ko gugwa ibikoresho byo kuzimya bigezweho. Murabimenyeye iminsi yose ya mbere tubafitiye inkuru yihariye iby'inkino umunsi tugaruka kubivugwa ku rukino rw'amaboko volleyball. Ivyo byose ni mwidonido rya makuru ahagarariwe na Koffi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ibyuma ijwi ni rya Odilon Hejimana.
Radio Indundi Culture
amakuru yacu tuyahere mu bivugwa mu by'ubutunzi aho bamwe banyagihugu muri zone Nyabiraba komine Gwibaga intara ya Bujumbura bashikiriza ko batewe impungenge n'uko amafaranga y'u Burundi basa n'uko atacagishoboye mu bijanye no gusoma. Ku bwawe ibyo babifata nko gutakaza agaciro kwayo. Abafisi imiryango bavuga ko bibagora kuyibeshaho bakabona ko inzego za leta zijejwe gufata ingingo zogira icyo zikoze kugira ibiciro ku bidandazwa ntibibandanye kuduga. Egide Nahayo.
Bamwe muri abo banyagihugu nk'abadandaza batanga karorero ko niyo hagize amafaranga bunguka mu rudandazwa rwabo bisa naho atakinene abafasha kugira babesheho imiryango yabo bagereranije n'imyaka yahera.
Nk'umunye tugurisha 2000 cyusanga atabuzima burebure burimo kuko uwunguke nk'amahera 5000 ntibishobora kuvamo ubugari n'imboga, bishobora kuvamo amavuta kubera amahera yataye agaciro naye handi y'amahera yarafise agaciro. Nibyo bitanu kera twarabisumisha urose n'amahera 500 muri iyo myaka yahera twaguzemo waragura imboga twagura ubugari kagura amavuta kagura n'umunyu. Mugabo uno munsi ofisi umuryango urenza nk'abana batatu munsi ujya 2200 ntibikunda urumva ni bwa buzima butoroshe tubayemo.
Icyo cyumviro kandi uyo mugabo agisangiye n'uno mukenyezi abona ko muri kino gihe gutunga imiryango bisa n'ibitoroshe kuri cyo bafata nko gutagaciro kw'amafaranga y'u Burundi.
Nkubonaho kuri 2500 mero vuka ati nje gusoma ubufu n'indagara byonyine. Mahera arashobora kuherera ko namavuta yataroye mu cyangwa itomati. Ngahubwo amafaranga arataye agaciro kuko ubu umuntu naha yaronka ntashaka yasumisha. Naho kera byo kuyasumisha yafise yarashobora kukehana gasanga amahera arakoheranya atakino na kimwe yakoreshe.
Naho banyagihugu bahenyabiraba bavuga ko imiryango igisuma bimwe mu bidandazwa bigora cyane. Hari abavuga ko umwimbu kuri bimwe mu biterwa nk'amashu, ibijumbu hamwe n'ibindi nk'ibitoke n'ibiharage umwimbu kuri vyo ubu wari wagenze neza.
Egide Nahayo urakenuye. Ishirahamwe Paseme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo risaba leta ko amafaranga itegekanya gukoresha iyo shirahamwe yagenewe gukinga imiriro mu kugura ibikoresho bikwiye byo kuzimya. Urongo ishirahamwe Paseme Faustin Ndikumana asigura ko mu biriko bihomvye igihugu harimo imiriro imaze iminsi igira atera amasoko mu gihugu mu bice bitandukanye by'igihugu. Umuriro uheruka wateye inyubako rusange n'uwaturiye isoko nkuru ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Kurikira Faustin Ndikumana narongoyishiramwe Parseme.
Mu bisanzwe ibintu by'imiriro masoko mu Burundi uravya ko bimaze kuba inshuro biba iramaze kuba icyo twakwita imenace securitaire ku bintu by'ubutunzi bw'igihugu. Urumva uravye ingaruka ku miryango, ku butunzi bw'igihugu, ku ruhanano rw'ibidandazwa, ku mataxi hatorerwa na leta hatorera koyoko imiryango itungwa n'isoko n'ibintu binini cyane. Kuva mu 2013 isoko ya Bujumbura isha ubona ko ari ibintu bibandanye. Ikintu re kitumvikana ni ingene leta itaragira icyo twakwita enquete netigene yerekana ibintu bikunda gutera izo mpanuka muri ayo masoko hanyuma hagafatwa ingingo. Ikindi ingene leta igifata reaction umaze kubona ko icyo kintu kiri danger public amasoko yisubiriza muri intego y'amategeko leta ikoresha ku mwaka ukabuze neza ko amataxi atazwa kuri abakomeresa birirwa baragira izo mpanuka na leta irimo kuyahombera muri rya tegeko muri protection civile. Twabwiza kubona investissement leta irikirakora kugira ibi bintu ibintu byingene leta ishobora guhangana n'imiriro yaduka mu masoko bigira ico bihinduye arizo zakize moto zigugwa ku ikomine objectif iraba bavuze ati twaraje mu myaka 5 ikomine intara isoko yose yose kizimya moto hafi ni ibintu bishobora kubize muri gahunda ya investissement rimwe ugiye mu nteguru kabana amafaranga ariyo ngo miliyoni 50 na zingahe za equipment barakaza ne ibigugwa nibihe ko priorities bazabonetse umujyo leta ucikura nishireho investissement kugira inyeni hangana n'imiryo ngabo iki gihugu muri itegeko rite y'amafaranga ritikoresha tubibone ibikoresho bikwiye
mu bijanye n'inyigisho naho haravuga ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho nk'ibijanye n'ibikoresho bifasha mu kwimenyereza hamwe n'ibirasi bidakwiye ku ishuri ry'imyuga rya komine Bubanza intara ya Bujumbura ubuyobozi bw'iryo shure bubishikiriza ubusaba ko abegwa n'igisata c'inyigisho boterera kugira ayo mashure y'imyuga kwizi bisabwa aho ni mu giryo shure ry'imyuga rya Bubanza rishima ko riri korirahurumbirwa n'abatandukanye harimo n'abafisi impapuro z'imitsindo mu bindi bisata ubushikiranganje bujerwe by'indero bwo segura kwa bizi imyuga bashobora no kubandanya na za kaminuza ayo Bubanza twakure mugenzi wacu Alex Nkeshimana akorera
ishure y'imyuga ya Bubanza iri muri komine ya Bubanza irimo ibisata 5 muri iyo yigisha umwuga wo kubarira ico gihombirwa gose aha yenshi 81 bariko bariga muri iyo shure 2063 nabakobwa nkuko umuyobozi w'iyo shure imyuga ibanza bimenyesha iyo shure risigaye rihurumbirwa aho uyu mwaka bakiriye abanyeshuri 132 umwaka w'ishure wari uheze ntibarengeje 94 naho biruko hariho ibisata bidahurumbirwa gose nk'ivyo kubaka no kubaza muri ivyo abakobwa ntibavyerekwa kuva hagiyeho igisata ca birotike nabahereje amashure ari inyuma y'ishure shingiro na kaminuza basigaye bayiga ko kubwinshi 33% bahiga na bafise impamyabumenyi bariko barongera ko umwuga iryo shure rirakenye ibitabo mfashanyigisho cyane cyane mu gisata cya birotike n'ico kubaza aho bimenyereza naho batangurira akazi baronse impapuro zo guheza muri iki gihe amashuri y'imyuga amwamwe ariko arafatwa mu mugongo n'umuryango w'abanyaburaya amashuri afise amahigwe yo gusahirizwa mu mugambi umwugura kiza baheruka kuronswa ibikoresho by'abanyeshuri by'imfashanyigisho ku mashuri n'ivyo gukoresha mu kugwiza umwimbu ku banyamwuga bemereye kwakira abanyeshuri ubu 80% umwanya wo kwiga baba ariko baramenyerezwa gukora umwuga 20% nabo baba ariko bariga ku ishuri nkuko userukira ishyirahamwe we hehe Welting Life Gislene Gatasi iyo mfashanyo bahabwa ibafasha kwimenyereza bihagije no kugwiza umwimbu utagira kanenge imfashanyo zizotuma bimwe mu byo bari babuze biboneka umuhanuzi wa musantere wa komine Bubanza akabasaba ko kwizwa amashuri y'imyuga kuri buri zone kugira ngo bafunyirize urugendo abifuza kwiga umwuga ariko amashuri akababera kure umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho z'imyuga n'ubuhinga mu bushakashatsi bw'indero ahamagarira ababyeyi guhanura abana babo kwiga imyuga kugira ngo bagwize amahigwe yo kuronka ibyo bakora amenyesha yuko wize imyuga ashobora kuronka amahigwe yo kwigana kaminuza y'imyuga kandi ngo aho bukera umwaka uza hari amashuri y'indaro ku banyamyuga azotangura nko mu cibitoke no mu rumonge Alex Nkeshimana Bubanza Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Culture arabandanya mushobora kumva kuri FM 88 n'ibice 2 muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho canke 99 n'ibice 9 mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi nayo makungu muratwumva kuri Indundi Culture kaburungu.com Abarovyi bakorera kumwe hawa gitaza ni muri komine Muhuti ntara ya Bujumbura baridoga ko atakazo kasugumwe na kamwe bafise co kimwe n'amazi meza muri kinogie bashikiriza ko ubikora kutuzo twasugumwe twisoko ya gitaza ihegereye babanje kurihishwa amafaranga 500 canke bakaja gusaba mu mihana yegereye uwo mweha basaba ko boronswe tuzo twasugumwe tubegukira kugira bashobore guhangana n'indwara ziva ku isoko rike ku ruhande rw'ishiramwe ry'abarovyi ku rwego rw'igihugu ribahamagarira ko barifasha muri ubwo yo basanzwe bariko barakoresha muri iki gihe mu kurindira kwico kibazo gitoregwa inyishu yo tamira tuza
kuri uyo mwe hushobora guhurira ko abarovyi barenga 10,000 mu gihe c'imboga zipfa nta kazu kasugumwe kahari na kahari kimijyanga ibiri karugaye abarovyi bakavuga ko kugawe kubera kuzuye
nkaka ubona masha kwereka ko nikagora akuvugira nti gakabananye kagakora karuzuye
ya ni kuvuga yuko kibazo cyangaha urabona yuko amazi yateye cembe ngako mwe urabona akazi kasugumwe bari bakubatse ngaho urabona amazi yarateye kare gabisa mabombo n'ibindi amazi yarateye
ubu rero abarovye bavuga ko bitaborohera kuronka iyo baja
Kudusu twasugu umwe kwifasisa mu isoko turi hamahera udafisa amahera urabukundi wiyeranza ukaza mu mihana kwimbuka za handi nzo mwodufasa kudusu twasugu umwe turakenewe hari gihe ubigafisa amahera bitsabi kugo
uyo mwe hakandi muri kino gihe amazi yarakamye mu gihe hitwa inyamugari ho atabombori hari
amazi yo kunywa ntayo tubazize twumva ngo Gonitio Jova Jaramenets and Hamugitaza Nito, Jova Jaramenets. Handa Maza Kenya, Ninyamugari, Yamugari, Harakanya Mazigos, Namehuri Hija, Zaharia Muruzi, Haguri, Yongi Pe Usanga, Abarovia Mazivayagura.
N'ubw'indwara ziva ku isuku rike abarovyi bo mu gitaza bemeza ko zagabanutse kubera amahimiriza bahawe, baratinya ko ubwo bukene bushobora gutuma zongera kwaduka. Ku bijanye n'ubukene bw'utuzu twasugumwe ishirahamwe ry'abarovyi ku rwego rw'igihugu rivuga ko kubera iduga ry'amazi y'ikiyaga ahatari hake utuzu twasugumwe ryubatse twabomotse Gabriel Toyarirongoye akabona ko amakomini ubu ariyo yokwerekana ibibanza bibereye abarovyi bo kuba kamwe utwo tuzu bo bagatanga intererano yo kutwubaka Gabriel Toyi ahamagarira abarovyi ko bo babarubaka utuzu twasugumwe two kuba barifashisha no kuba barasembera mu mihana mu kurindira ko ico kibazo gitora umuti urama kuko bamaze kugitura intwaro
mu bijanye n'inkino naho gutera imbere mu bijanye n'urukino rwa karate mu Burundi kuri cyahura n'intambamye nk'izijanye no kutaronka abahinga mpoza makungu boza barafasha bakinyi mu kujana nibihe nibishikirizwa na Sylvenze Kororiho arongoye ishyiramwe rya karate mu Burundi mu gihe kuri uyu w'Imana hari hahejeje kubihiganwa ry'ibihugu bya Afrika yo hagati ryari rimaze iminsi ribera mu gisagara cha Bujumbura ibihugu bigera kuri bitandatu kuri cyenda byari byitezwe akaba ari byo byitabiriye iryo higano
hano kuri dojo dora febuka turahejeje gusozera amahiganwa yaramaze iminsi yo kugwego kwa Afrika yo hagati ico twita region centre amahiganwa yaragizwe n'ibihugu icenda mugabo akaba ari hashowe kwitaba ibihugu bitandatu na mahiganwa yagenze neza cyane nta mwana yakomeretse kubijanye n'inyungu Burundi bwahungukiye ibitari biki tukaba twashowe kuronka imidare indwi y'inzahabu hamwe n'imidare 34 ya kimwe bita ifeza hamwe n'imidare 8 y'umujumbu n'irya mbere dushika ku iyo ntambwe yo kuronka imidare y'inzahabu nk'iyo kwabonye rero aho guhinyanyura kugira ngo tuze turonke imidare y'inzahabu myinshi isumbaho kuva mu ntango twaragize intambamyi zitari nke uburyo bwagiye buraboneka nabi nabi kandi iki kibanza cyari gishasha twategezwa gutegura neza bakaba banaduhaye n'umuhango uko n'izindi nkino zishobora kuzotunganizwa ngaha mu gicacu Burundi nico dusaba leta kugira ngo ekipe nationale yacu ishobore kuzokwitwara neza muri aya mahiganwa twimirije ku rwego rwa Afrika azobera muri Algeria ndetse no ku rwego rw'isi azobera muri Pologne hamwe n'amahiganwa yabo twita le senior azobera mu Bushinwa ayo yose rero asaba kwitegura cyane twabonye aho dukeneye guhinyanyura dukeneye abahinga mva makungu kugira ngo tujane na reglement mondial turakeneye umu expert ashira kuza kudufasha kugira ngo twiadapte kuri reglement mondial hanyuma bize bigende neza
Ne mu bijanye no kwiyunguruza ishiramwe rihurikiye mwa bunguruza abantu n'ibintu hatrabori bona ko leta yoshira mu ngira ivyafundikiwe mu nama rukokoma kubijanye n'igisata cyo kwiyunguruza abantu n'ibintu mu kiringo c'imyaka ibiri ryo koraniro libaye umunyamabanga mukuru w'iryo shiramwe Charles Ntirampeba avuga ko hari n'amabarabara atarasanurwa aho mbere asigura ko ivyo bituma bunguruza abantu n'ibintu bakora bahomba kurikira Charles Ntirampeba n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ya Trabo
Mugihe rero kuri twebwe twunguruza abantu n'ibintu amabarabara atameze neza ni kuvuga ko bijanye no gutunganya imodoka no vuga entretien biraba byinshi cyane ugaca usanga rero ikiciro cyo kwiyunguruza kidahije ngo kijyane n'ivyo byose uca usanga abasanzwe bakorera muri iki gisata batanguye gucika intege mbere bamwe bakabivamo no kuvuga rero kijanye n'amabarabara nivyo turakengurukira leta ko hari makigor ariko nibabandanye bashiramo ingufu nyinshi kugiye kuraba urabona neza yuko hakiriho ibikorwa byinshi byo gukora kugira dushobore vyukuri kugura ivyuma bigende mu mutekano bivuye ku barabara ayo bundi ko bimeze ubu urabona neza yuko hariho amabarabara menshi atuma abasanzwe bakorera muri iki gisata mbere n'abandi bafite ingendeshwa zabo bakora bahomba twe twibaza ko leta yari ikwiye gufata nk'ama ibyo twayisavye na cyane cyane mu nama rukokoma yabaye mu 2025 aho twerekanye neza ko igisata gikora gihomba mbere n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bakemera ko bagiye gukora uko bashoboye kugira ngo kwicarane mu murwi mutoyi duheze dushinge vyukuri ibiciro byo kwiyunguruza haba ngaha mu gisagara cya Bujumbura ihaba mu bisagara hagati mbere no mu ntara.
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino.
Mwamaze kuvyumva ubonaho numwanya w'inkuru yihariye iby'inkino twamatubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino rw'amaboko bita volleyball. Umwigisha w'ugo rukino David Bigirimana asigura ko ugo rukino rutavuna kandi buri mugugizwe n'abakinyi batandatu. Umwigisha avuga ko umukinyi atarekuriwe kugumana umupira umwanya munini. Bigirimana akamenyesha ko bitagenzo ku mugwi wundi bawinjije inota. Inkuru yihariye iby'inkino y'umunsi niyo tugaruka ko tuyumva mu ijwi rya Olivier Kwizera.
Urukino rw'amaboko bita volleyball n'urukino rukinwa n'abahunge kanabakobwa. Ugo rukino rudasaba ingufu nk'uko bishikezwa n'umwigisha wagu rugirizwa gukinwa n'abakinyi batandatu mu kibuga b'umugumwe kuri hakiyongera ko bandi batandatu babasubirize.
Urukino rw'amaboko kandi rukinwa n'abakinyi batandatu. Ugo rukino rero arukino rumeze neza rutavuna atade gukwitana inkokora canke gufata kujya kwina imikino ya za basket za rugby. Ugo rukino rutekanye abakinyi kina badakubitana badasekana.
David Bigirimana asigura ko umukinyi arungekira umupira abagenzi be nabo bakaja barawukorako.
Iyo umuntu agiye kutanguza niyo nyina ashobora kuwufata akitonda hama akagutera akawurungika. Amaze kurungika abasigaye bose akoza ko amaboko akoza ko intoke akoza ko mutwe akoza ko namaguru ibice byose by'umubiri.
Ku kibazo cy'uko ugo rukino rufise amategeko rugenga uwo mwigisha agira ati
kizirikazirizwa ko uwufata ufashwe n'amakosa gose akomeye baca bahagarika. Ugiye kutanguza urukino kiraza guhonyora ku murongo tuzakuja inyuma y'umurongo. Hanyuma ikira kabiri umupira uguye hanze hamwe ugize service kwagwa hanze nawe nikosa. Koze kwifire umupira uri kurakinwa nawe nikosa. Ujabutse ukindi kibuga cya ekipe yindi umupira uri kurakinwa kandi nawe nikosa. Umupira ufashe amatiese arenga 6-8 nawe nikosa.
Mu bihano bitegekanije hari nk'amanota ahabwa umugwi uba wigenjeje neza ari naho havamo intsinzi.
Mu guhanwa rero umupira mu kihugu guyemwo iyindi ekipe ikironka service ni nota bakarebaza bavuga bakurikiana kipe yinjiza yindi yinjiza badefanda gushika batsinde nibura amata 25.
Urukino rw'amaboko bita volleyball nta mwanyuze rumara. Umwigisha wa kaminuza avuga ko kugira urukino rurangire bisaba gutsinda hagati y'iseti zitatu ku busa zitatu kuri imwe canke zitatu kuri zibiri. Urukino rwashitse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1950 ruzanywe n'abazungu.
Olivier Kwizera urakenuye ni nana makuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi agarukiye abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Koffi Olivier Rubere ntwari yafashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mu gihego n'ibiganiro bya Radio Indondo Kiritu.